twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mitwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomazi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Miriwe nshuti bakunzi n'ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize. Ubutungane mu Rwanda bwategetse ko ihoteli yegukira umuryango w'umuhisi ya Sinapol Rwigara iri ahitwa Kiyovu ni ku murwa mukuru i Kigali itezwa cyamunara.
Nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza na ubwabo usibye ko ntacyo bazi.
Uyu ni Madamu Adeline Rwigara, umugore w'umuhisi Sinapol Rwigara. ONU yemeza ko mu Burundi hakivugwa ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa. Ufaransa bwiganze intsinzi nyuma yo kwica utwara abarwanyi bitirira idini ya Islam. Misiri yemereye Libya amafaranga yo gutegura amatora. Ya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muwe hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru agezweho ijyanye no kwisi turahere kuyavugwa muri Guine. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika y'Uburengerazuba CEDEAO kuno wa kane bahuye mu rwego rwo gufata ingingo zitandukanye zerekeye Guine. Inkuru twaza mugenzi wacu Edi Rwema.
Uyu muryango uhuriwemo n'ibihugu 15 usanzwe warafatiye Guinea ibihano birimo kwihagarika mu muryango nyuma y'uko igisirikare kiyobowe na Colonel Mamadi Doumbouya gihiritse ubutegetsi bwa President Alpha Condé mu ntangiriro z'uku kwezi. Mu cyumweru gishize CEDEAO yari yohereje intumwa muri Guinea kubonana na Colonel Doumbouya. Ibyo baganiriye na raporo y'izo ntumwa nibyo biganirwaho uyu munsi nyuma hafatwe ibyemezo. Atangiza inama y'abakuru b'ibihugu, Perezida Nana Akufo-Addo uyoboye CEDEAO muri iki gihe yavuze ko yizeye ko bazasuzumana ubushishozi ibikubiye muri raporo y'intumwa zabo mu rwego rwo gufata ibyemezo bigamije gushakira umuti urambye ibibazo bya Guinea. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana Shirley Ayork-Botchwe yagaragaje ko nta cyizere afite ko ubutegetsi bushya muri Guinea bufite gahunda yo guhita busubiza ubutegetsi abaturage. Doumbouya amaze iminsi ahura n'abantu mu nzego zitandukanye agerageza kubagezaho imigambi ye, gusa nta gihe atanga cyo kuba yasubije ubutegetsi abasivili. Kuri we iyo ngengabihe izemezwa n'abaturage, avuga ko bari bamaze igihe babayeho nabi ku butegetsi bwa Alpha Condé.
Edith Rwandaniriza ku vya president wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yemereye Libya amafaranga yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 12 uno mwaka. Ni nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza muri ico gihugu.
Uwo mubonano na ministri w'intebe w'agateganyo Abdul Hamid Dbeiba ubaye nyuma y'iminsi mike nanone abonanye na Khalifa Haftar, umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri Libya muri iki gihe. Perezida al-Sisi yabagaragarije akamaro k'amatora ataha mu gufasha kubahiriza ibyifuzo by'abanyalibya. Kuri wa kabiri ushize umujyanama muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Derek Chollet nawe yari Tripoli, aho yagaragaje ko icyo gihugu gifite amahirwe yo guhindura amateka yacyo ya vuba yaranzwe n'intambara n'ubushyamirane bakubaka igihugu gishya gitanga icyizere kuri buri wese. Uyu mwaka muri Libya hashyizweho leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12. General Haftar wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kinini, nyuma akaza gusubira muri Libya kuyobora inyeshyamba zigaruriye igice kinini cy'igihugu, ari mu bavugwa ko bashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bivugwa ko kandi ashyigikiwe na Misiri.
Edi Rwema urakoze. Nari naciye ku masonga nkitangura. Ufaransa bwiganze intsinzi inyuma yo kwica umukuru w'abarwanyi bitirira idini rya Islam. Ibindi kuri no nkuru na Frederic Nkundikije.
Ufaransa buga kwicwa rimukuru mu rwi Islamic State ari insinzi. Ufaransa bwatangaje ko bwishe uyo mugabo kuko mu rwi wiwe ahora ukora ibitero ku bakozi ba Faransa bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare ku basivile b'Abanyafrika hamwe no ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko ibiro vyiwe bibivuga, Al-Sarawi niwe yatanze amategeko umwaka uheze yo kwica Abafaransa batandatu bari bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare hamwe n'Abanyanijeri bakorana. Vyongeye ngo mu rwi wiwe niwo wakoze itero mu mwaka w'2017 ku basirikare b'Abanyamerika no ku basirikare b'Abanyanijeri. Umushikiranganji w'Ufaransa ajejwe kwibona amasi Florence Parly avuga ko Al-Sarawi yishwe mu gitero c'indege cakozwe n'abasirikare b'Ufaransa mu ndwi ziheze. Igihugu c'Ufaransa cahoze gikoronije ibihugu bitari bike vyo muri iyo ntara iherutse gutangaza ko kigiye kugabanya itegeko c'abasirikare muri iyo ntara, kivuga ko kizoba kimaze kubanayo abasirikare bashika 200 mu ntango z'umwaka uza.
Jige Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Umurwi wa ONU ukora matohoza ku Burundi washize ahabona kuri no wa kane raporo yawo ya gatanu yingena gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Uwo mugwi werekanye ko hacibonekeza ihonyangwa rikabije y'agateka kazi na muntu, abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero, abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa. Ibindi kuri no nkuru n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Umugwi wa ONU ukora matohoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tari duke twakozwe na leta nubwo acibonekeze honyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaje abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikije ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dududien arongoye uwo mugwi wa ONU yaseguye ko mu mwaka umwe perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu.
La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste.
Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryojo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko arahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhohotera batavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL, abaharanira agateka kazi na muntu, abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatogwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu
sous la forme de violence sexuelle.
Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa giza cyo kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement
comme demokarasi no kwica no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru kukiza cumugera wa corona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikogwa na bamwe mu bapolisi wego gwiperereza canke ugwaruka gwimbonera kure wegamye umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugwi washizeho na ONU mu mwaka w'2016 guce ku buntu remererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze, ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye.
avec des témoins.
Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atacu ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta atacu iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatano y'uwo mugwi wa ONI. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mu ishami mpuzamakungu ONI i Geneve ariko twamukenye. Icyo bikoze ambasaderi Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi, kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradio amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari. Atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirama arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko guhagarikwa. Gerard Hakizimana atwarisha Miforicone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari none naho byo babishika bikaba nuko abikoze bamyekanye bahanwa bo barabivuga. Hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha, wakoze ibyaha kwa fatwa kwa hanwa neza ko ntashira mu gihugu shigikira ukudahana. Twasabye dushimitse kujya mugwe kwa matohoza utokongirwa ikiringo kuko ntacho tumavyukuri ujya mu rwongo ikiringo. Hari yo twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abari na leta kazi na muntu atuvuga nkigo CNDH cy'igihugu cigenga murabona ko cyanaduze kuri stati atawundi mu gushora gukora ibya matohoza cyangwa ibya leta kazi na muntu
gusa. Yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko umugwi ugifisa kazi kenshi ko gukora, uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Nyonguru Urakenui. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Mu gihugu cy'u Rwanda naho sentare iraba ivy'urudandazwa yatesheje agaciro ikirego c'uruganda rw'umuhisi Asinapol Rwigara casaba gutambamira ca munara ya hoteli yegukira uwo muryango iri ahitwa mu Kiyovu ni mu gisagara ca Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Banke y'ubucuruzi Cogebanque niyo igiye guteza ca munara iyo hoteli muri sentare ahavugwa ibi byose. Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa.
Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maitre Henri Pierre Munyangabe wunganira Cogebanque gusobanura inzitizi ye. Ni inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Sinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Cogebanque rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maitre Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusige wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maitre Janvier Rwagatari wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara. Agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiye urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Cogebanque igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Cogebanque yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruza yahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ku ruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego kiremezo Maitre Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyabona ku ruhande rwa rwicayimo bwo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana no kwimyoreza icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri ku uyu mubyeyi yabwijwe rya Amerika
kwabiri bibaye nta byabindi byo muri 2015 twagiye gushungura Papa Diane tujye gushungura Rwigara Sinapol baratangaza rusororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Sinapol apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite mu minsi mike batafite deni rya miliyari 6 mese twist ibi bintu biteye agahinda nyamara
Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko
nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza na ubwabo usibye ko juro grete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubufukwa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika yamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko
twiyambajije uru daboro ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo basahari cyaha tagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo bibirenge byabaho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubwijuru
Inyubako igiye kugurishwa ni gorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016 ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye igiye kugurishwa bivuga ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunari ratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi eh bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Tugume mu Rwanda ho leta isaba abayobozi b'amadini akorera muri ico gihugu kwigisha abayoboke babo kukiza cha virusi ya corona bananiranye bakabahana mugenzi wacu Asunta Kabuyi atubandanirize ino nkuru
Mu nama yahuje abayobozi b'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda n'inzego za leta kuri wa gatatu abayobozi b'amatorero bongiye gusabwa guhitura abayoboke babo kwirinda COVID-19 inyuma yaho hirya no hino mu gihugu hagiye humvikana abaturage bavuga ko bashingiye ku myemerere yabo batazambara agapfukamunwa ndetse no kwikingiza COVID-19 ari ikizira
ntago tugomba kuramya corona
ntabwo bashamfite ku mwuka wanjye kugira ngo mwimirize
Njewe ni mami nyine atakwambara agapfukamunwa.
Ijambo ry'Imana rikuturarikira guterana, tukegerana. Imana irabyemera muri iki gihe ahubwo twese tugomba kwegerana. Umva tukaza ibi byo tugareka Satani yo kwatwiciramo hagati.
Ubwo rero niba Uwiteka avuga ngo nimuza hiherereye tujye inama, urumva ntago wajya gusiga mu metero. Kandi yaravuze ngo mutahishe bene data guhoberana kwera.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB Madame Yusta Kayitesi ashimangira ko bazananirana bakwiye gufatirwa ibihano.
Hari abantu ubona mu buryo bashaka Imana bayishakira kure cyane, bigatuma bajya ahantu nk'uburyo bwo kwibabaza kurushaho. Hari abari mu buvumo. Icya kabiri, nabumva ko mu myemerere yabo cyane cyane bishingiye ku buhanuzi butari bwo, ko COVID ari Satani n'ibyo dukora byo kwirwanya ari inzira za Satani. Ugasanga batambara udupfukamunwa, badakora andi mabwiriza nk'uko bisabwa, biba bisa nk'ubuyobe akenshi. Ntabwo byemewe n'amategeko. Aba bafite mu nshingano zabo ku rwego rw'amadini n'amatorero bakwiriye kubahugura, bakabafatira n'ibyo ibyemezo bijyanye n'imyemerere n'inzego zibishinzwe zindi zikabakurikirana.
Abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda bagaragaje ko bagiye kwegera abayoboke babo badakozwa ibyo kwirinda COVID-19, basobanura ko COVID idatoranya. Uyu ni Sheikh Salim Hitimana Mufti w'u Rwanda wari uhagarariye Musenyeri Rukamba Filipo uyobora ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda.
Turamadini ndetse n'amatorero na Kiliziya Gatolika tugerageza gukora ubuvugizi bwacu ahantu hose ku Banyarwanda bose muri rusange. Nabariya nabo turimo turakora gahunda y'uburyo twabonana nabo kugira ngo tubaganirize, mu rwego rwo kugira ngo tubereke ko iki cyorezo mu by'ukuri ntabwo kizi idini, ntikizi igihugu, ntikizi ibara, kizi igitsina. Ni icyorezo utaramutse kitwayeho uko bikwiye kimugeraho kandi kikamugirira nabi.
Muri iyi minsi leta irimo kugenda ifungura ibikorwa bimwe na bimwe, ariko Minisiteri y'Ubuzima igasobanura ko COVID-19 ntaho yagiye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Tarisisi Mpunga asobanura ko bahisemo kuganira n'abanyamadini kuko aribo bagera ku baturage mu buryo buboroheye.
Buriya mu madini n'amatorero abafitemo ibihuha bishingira ku buyobozi bwabo, kuko nibo babigisha. Mu rusengero niba mujyamo nta mukristo ubaza ijambo, nuvuga ngo ibyo bamubwiye nibyo ajyana, ntawe ntabwo afite umwanya wo gukora debate. Biravuga ikintu, nuvuga ngo ibyo nibyo aba yabwiye n'uwamwigishije. Uwamwigishije niwe turi kuganira aha ngaha, tumwereka ko uwe yakingiwe afite ubwo bwirinzi. Nagire rero uruhare ateye intambwe yo kwigisha n'utarakindirwa ko agomba kwirinda akarinda n'abandi. Atabikoze gutyo n'ubundi bazarwara, nibarwara bashobora no gutakaza ubuzima. Intego dufite nk'igihugu nuko tutasubira muri guma mu rugo, nuko ubuzima bwakomeza kugenda neza, tugakingira abantu benshi mu gihe gitoya ku nkingo zigenda ziboneka, no kwirinda bikazamuka kuko namaze gusobanukirwa COVID no kwirwara no kumuntu yayirinda. Noneho nayo amasengera yose agafunguka mu minsi mike ubuzima bwose bugakomeza.
Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko iteganya kuzakingira abaturage bagera kuri 8 million kugeza umwaka utaha. Kugeza ubu mu Rwanda bamaze guhabwa doze zombi z'urukingo barasaga gato 1 million, mu gihe abahawe doze imwe bagera kuri 1,427,671. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko izaba yakingiye abagera kuri 4 million mbere y'uko uyu mwaka urangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, mu ntango zino ndwi haremejwe itegeko rishasha rigenga impunzi. Muri bishasha birigize harimo ko ata mpunzi izosubira kuba mu gisagara na kimwe mu Burundi. Ibindi mubiri muri iryo tegeko tubibaze Eloge Wirikaneza ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Umushikiranganje rero ntwaro hagati yasiguriye abashinga amateka ku itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bita Patrice mu Gifaransa nyuma y'imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa kurishasha abashinga amateka babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegenzo wo gutembera mu gihugu, ukwangirwa kuba mu bisagara, ukubakana n'abavuka gihugu, kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu, uguhabwa ubwene gihugu n'ibindi. Kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka igihugu rya kuvendera ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo harimo injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ndengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwa soka n'abinjira pafe mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye, umwe bwa gukira intwaro yo hagati, ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu, mu gihe ubushikiranganje bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mwaka uheze. Umushikiranganje ndako bucabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa byoroshe itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icegera ca mbere co mukuru inama ishinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko, imwe mu yimwe kambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana
kugira abacetwe ibyo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu aho bakurikirana cyane ku bijyanye n'uruja n'uruza, kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abene gihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abene gihugu.
Daniel Gerard Ndabirabe mukuru inama nshinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu bisagara.
Ubaye impunzi ntagaciro ugifise uwo ari wowe wese arakuhonyanga, niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo. Uri umuntu udafise iyo uja niyumva uri impunzi nuva ko nta duwa nibazo baza bababesha ngo hariho ngo duwa y'impunzi nta duwa iba kemera kukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka. Hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko nsanga bafite uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kurara inka zabo aho i Bujumbura. Hariho n'abandi bakugira yuko bafite uburenganzira bwo kuba mu muji nta mpunzi iba mu muji.
Yavendera ko buca mushikanganje rero intwaro yo hagati yajyanye integuro nshasha mu nama nshinga amateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo byose bizotorerwa umuti.
Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi, barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi. Turafise impunzi zitari nke ziba mu isagara, nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora bukebuke. Usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza avuye muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo agashashika ngayo i Bujumbura ari minota mike akaba yashitse i Kongo akongera akagaruka, usanga bitoroshe.
Umushinga amateka Polinaris Ndayikengera warari rushinga n'ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira.
Abarundi bari mu diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyarondera birabagora cyane, bigasaba mbere ko babanza gushikira ino zobarizihe zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe no muri rugo twagihanije babikora.
Aho umushikiranganje ndira ko buca yemeza ko kidatse abanyeshuri ata wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi.
Kurya umuntu mukuru nka karanga muntu abanza gushika kuri komine, nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikintu ari hanze ngo ni muntu uyigire pasiporo. Kwari urupapuro rufise akamaro kandi akamaro kadasanzwe. Pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asaba iyindi ambone diforme, binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe. Hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafise bourse ya leta abadafise bourse ya leta.
Integuro leta tungikiye mayemeje ijana ku ijana
integuro y'itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
akarino ngaduce dusozerera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoma ari kumera Joe Diane nini nahazwe amaju y'ibiganiro vya bihagarikiwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twemi kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha